tuyage tuyage ni kiganiro cy'akarere gifasha guhana hani byimviro by'ubuzima hagati y'impunzi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye yo muri Sange Uvira Rusenda Mulongwe na Mongimonge muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo. Imahama mu Rwanda nina kivari mu Buganda Nyarugusu nduta na Kanembwe muri Tanzania. Tuyage ni kiganiro gitegurwa n'ishyirahamwe Internews igasamira na kuma radio 13 yo mu karere afashijwe n'uburyo bw'ishyirahamwe ry'Uburayi.
Ndabara mkiji change ndabaha ye mngiriwe bivanyi na omuherereye kumonzi zose z'Abarundi n'imiryango yabakiriye aho muherereye hose. Murakoze gukurikira ikiganiro cyo muri kano karere gishikirizwa n'ishyirahamwe Internews ishigikiwe mu buryo bw'amafaranga n'ubumwe bw'Iburayi. Mu kiringo cy'iminota 15 tuza kubashikiriza ibijyanye n'ubuzima bw'impunzi z'Abarundi n'imiryango yabakiriye mu bihugu bya Tanzania, u Rwanda, Uganda hamwe no muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo. Kuri mikro muri kumwe na Ofeli Baranshamaje afatikanije na Romain Semakuwa uhinga bw'ivyuma. Iki kiganiro kikaba kandi gihagarikiwe na Jack Kahora. Turi mu gisagara ca Bukavu muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo. Nkaba rero ndabipfurije ikaze. Duhere kino kiganiro cacu mu ikambi nduta muri Tanzania aho ishyirahamwe Good Neighbor isanzwe ikorana na HCR yatanga ku migwi itanu igizwe n'impunzi z'Abarundi amafaranga angana n'imiliyoni 68 z'amashilingi y'amatanzania mu ntumbero yo kurangura imigambi iyo migwi yari yashikirije. Naho biruko imigwi ibiri ntiyashoboye kubandanya imigambi yayo, iyindi igera kuri itatu irabandanya bimwe bishimishije imigambi yishinze. Bebline Kwizera ari mu ikambi nduta muri Tanzania abitwiganire.
Ishirahamwe Good Neighbor rifadikanije na Hasere arafasha impunzi kwibeshaho, ivyo bigakogwa biciye mu gutunganya inyigisho z'imyuga itandukanye maze abo bigishijwe bagasohozwa imitahe ishobora kubafasha gutunganya imigambi yabo bwite. Ni muri iyo ntumbero Good Neighbor ryashoboye gushigikira imigwi itanu mu mugambi wo gushariza amatelefone ngendanwa, umugwi wose ukaba warashoboye kuronswa ibikoresho harimo n'inzu yo gukoreramo.
Good Neighbor yaduhaye inyigisho uburyo cyo kwibeshaho, baduhaye ibikoresho bingana n'imiliyoni 38. Uwo mugambi wari umugambi wo gushariza amatelefone. Uwo mugambi twasubiye kubandanya kubera abo twari kumwe twasanze tudafise intumbero zimwe. Bamwe bashatse kutugabura ibikoresho abandi nabo turanga. Tumaze kuvyanka twasanze bamwe bafashe ingingo yo kwiba ibikoresho, kugezaho batwara n'ibikoresho vy'abakiriye baza gusariza kuri iyo shyirahamwe yayo. Ivyo bikoresho baduhaye vyari fake, vyaruma turabikoresha kuko vyama birapfa.
Inyuma y'amezi 8 amashirahamwe abiri aramaze kugara.
Ego bandi barugaye bivanye no kutumvikana. Ariko kandi twebwe turashaka kugura kubera ibindi bibazo twavuzeho haruguru. Nukuvuga rero twari tucirwoza kosa aho guru neba yo twegera ikarwa mahafi. Naye turushikira mu buryo ikadushikira no mu bindi haba mu byumviro no mu migambi. Ariko kandi kuko nundi babananya bafasha ni mashirahamwe. Bibaye ngombwa ko dufasha no mu buryo hakudu ishamwe umugwi upfa Burundi n'umutaye nk'uyo hoye. Bakadufasha twatugize ingorane kugira ngo tubandanye. Nimba baduhaye ibikoresho fake bakaduhindura nk'ikoresho kanaka, baduhaye igikoresho gikomeye kuko urazima yavyatwaye n'amahera utovuga ko vyoba vyaraguzwe amahera fake.
Yaga Grand Lake ikaba yaregereye iyo yindi migwi ikibandanya maze ibabaza ubuhinga bakoresheje kugira nabo ntibugare nubwo ibibazo bitabuze.
Ibibazo no vya mbere n'uko ibikorwa uhereye amahera ivuga ku gikoresho bingana byatwaye 1.3 million z'amashilingi ya Tanzania ukora n'ibikwiranye kuko ibyo bikoresho yego na masohora amasharijeri y'amatelefone amabateri by'ukuri byinshi muri byo n'amafeki kuko twakoresheje kenshi. Hari ubundi buryo gudu neba yarukwigishije bw'uko dukoresha ubutike gatike kamusigarana kandi umukiriya kagatwaraje gusharira telefone yiwe, ubwo nabwo abantu barawupirata kugira ngo umuntu akuzaniye akantu gasana ka kandi ufise kuri telefone y'umuntu akaca yitwara kumuga samuhaye umuntu.
Iruhande y'ivyo byose ivyo basaba ntibibuze maze ngo umugambi ubandanye.
guhuza imiryango no kurondera abanyu icyuti ndetse n'abavukanye tubatumirira kwegera disanzwe ushikiriza iki kiganiro kugira ibibafashe muti bagiye gutangaho muba hamwe na nimero ya ngendanwa yanyu kurikirana ikiganiro tuyage kuri wezi tatu akaburungu ongea akaburungu info
Tutandukire mu gisata c'indero aho amashuri nka yose mu Rwanda yuguruye mu ndwiheze ekanomi kambi mahama abana b'impunzi z'abarundi barasubiye ku mashuri naho biruko mwingorane nizibuze mu gihe ishiramwe adra ariyo ifata mu mugongo abo bana b'impunzi z'abarundi inkuru ya mugenzi wacu Aline Nirere
kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 14 nzeru mwaka wa 2019 ni umwaka w'ishuri wa 2019 watanguye mu kambi y'impunzi z'abarundi ya mahama iri mu gihugu Rwanda. Iyo rero umwaka w'ishuri utanguye, ishyirahamwe Adra riraronse ibikoresho by'ishuri, cyo kimwe n'umwambaro w'ishuri abanyeshuri bose biga baba muri iyo kambi. Nese yo barutwa nayo umwe mu bayobozi ba Jespeizana R amenyesha ko Adra ibyo yemeje ibikora, ariko ngo uyu mwaka ibirato ntibiratangwa.
Adra rero ibyo yemeje irabikora, iratanga amakayi, amakaramu, n'ibirato na uniforme. Kiretse no mwaka gusambona umenga ntibaza nibirato sinzi gahunda nimba ikubitanya n'ibizokomeza cyangwa itazokomeza ariko ibindi bijyanye n'ibikoresho babitanga nta kibazo kandi kubwiye
kuri icyo kibazo kijyanye n'ibirato Robert arongoye Adra mu ikambi ya mahama aratanga umuco
wese umuterankunga wabitanga yarahagaritse kuko barazigurishaga rwose wagiraga ngo ugasanga barimo bazigurisha 200 magana angahe yarahagaze rero umwaka zihagaze rero kadomi disete
nubwo biri uko uyu mwaka w'ishure ngo watanguranye akajagari bituma atabikorwa bihaba nkuko umuvyeyi abituyagira
nubwo twabonye no munsi amashuri atanguye haba akajagari yabigisha warabigisha benshi babagize abashize abantu bateka ubuyi amakontra yabo bari basinye muri maze basinye amakontra y'akazi ko kwigisha ko basanze akazi basinye amakontra njanye no guteka ubuyi n'ibindi nibyo ari byo byatumye haba akajagari kenshi tari bikorwa byabaye ku munini ku ishuri nta bikorwa byabaye kabisa abantu byananikaye nyine ngo masabe Adra tunganirize cya mbere tunganirize abigisha
Jehemi Ndayisenga umwe mu bigisha bigisha ku munini nawe nyene avuga ko umwaka w'2019 utanguye nabi cyane bivanye n'ukuntu baheruka kugabura abanyeshuri bahora mu kigo kimwe babashira mu bigo bitanu
uyu mwaka utanguye nabi cyane kubera hari ingorane nyinshi kose n'akabuyo ni cyane cyane bivaye n'ibintu baherukamwo byo kugabura abanyeshuri mu bigo bitanu bagabura abanyeshuri gitigire ku gitigiri kandi abanyeshuri bari basanze bari mu kigo kimwe
atera kamo Adra gutanga ibikoresho hakiri kare ngo kuko amashuri naho ari mu kajagari ntari mu kajagari kumwe
kuri Adra twasaba yuko yakwihutira guha abanyeshuri ibikoresho vuba bakaraba akavuyo gasa n'akagabanyi kugira ngo abanyeshuri batangure porogaramu kare ntibayoberwe bivuye kuri bo icya kabiri ni uko bofata abigisha bakaza barabasinyisha kontra mu ntango naho ntibakabaha kopi basigarana
twabamenyesha ko abanyeshuri bafashwa n'ishyirahamwe Adra ngaho muri iyo kambi ya mahama bashika ku 2023
umvirizi kiganiro tuyage kwisamiriza zikurikira kabu mugikurikirana ku radio yituru mukenyezi mama radio kamanyura mugikurikirana ku masamirizi flash fm na radio communautaire yikamanyura mwisange mugikurikirana kuri radio rirario mwisange kiriba mugikurikirana kuri radio kiriba ondes ibuvira mugikurikirana kuri radio ijwi ry'umuvira message du peuple mu rusendano mu gisagara cha baraka mugikurikirana kuri radio ngoma ya mane ifizi mugikurikirana kuri radio mungano nayo mu minembwe mugikurikirana kuri radio tungane Kiganiro yagamara gikurikirana kandi ku murongo ngurukana bumenyi aliwo wewe akaburungu ongea akaburungu info
tukimwe cyo gisata nyene cindero abana b'impunzi z'abarundi mu ikambi ya Rusenda ni muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bari kwaramenyera urutonde rw'ivyigwa harimo ni Giswahili bitangwa n'ico gihugu nikimenyamenya nuko bamwe muri abo bana b'impunzi z'abarundi baronka manota ashimishije iyo hageze gukora ca kibazo kirangiza amashuri matoma Marie Charlene Nazwe ari mu ikambi ya Rusenda
Mugihe abavyeyi n'abana biga mu ikambi impunzi z'abarundi ya Rusenda biyamiriza bivuye inyuma mu mwaka 2015 uko abana babo batokwiga ibyuga bimwe n'abakongomani bakanasaba ko bakigwa amashure yabo bwite mu ikambi ya Rusenda kugira ngo bikunda abanyeshuri bo mu mashure mato mato bigisha urutonde rw'ibyuga go mu gihugu cyabo cy'amavukiro cy'u Burundi uno musa abo bana bari kubagenda bamenyera ibyuga byatunganijwe na leta y'igihugu cyabakiriye
mu kibazo cy'abana biga turavye ku mwaka w'2015 kugera n'ubu tugeze mu 2019 abana bari ko baratera baje imbere mu bumenyi ko turiko turaraba tugiranije hagati y'abakongomani bane n'abarundi impunzi z'abarundi nzo zijimbere mu koronga amano ibibanza byiza no koronga amano tameza bo icyo tugera twisunga ko icyambere na mbere cyo 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 bwaje rumwigisha ndabona mu ishuri ryibanje ukuntu impunzi zimenya cyane kuruta abakongomani kandi tuko turaba haba mu tubazo duto duto tw'amatrimestre tugomba tubona impunzi nizo ziba za mbere za kabiri gucyo gucyo bo tukagena muri mu bibazo by'iya gatandatu na fepe na konkuru impunzi zigenda zitera zimbere zifata kambe mu byukuri nko impunzi nizo nyinshi kandi nubwo ari nyinshi ziri tayivyigwa cyane gose nubwo turi mu nzara benshi bagoma bavuga yuko bashonje bagize ne ariko bari tayivyigwa kuruta abakongomani.
Misigaro Yohana umwigisha wo ku ishuri ritujya isongo aremeza ko ubumenyi bw'abana b'impunzi bugenda butera imbere ibyo akabivuga yishimikije ibyo yibonera ku rubuga rw'akazi.
Nero yabana bacu bimeze neza mu ntango twavyanse yuko abana baje ku mashuri bayigana nabandi babembe ariko ubu twabona yuko abana batangiye kumenyera neza ariko twabona yuko naho batangiye kubigisha mu rurimi batumva ariko twabona yuko batangiye kumenyera neza bariko bavuga neza bahuye ku mashuri barayaga neza bikagenda neza twabonye yuko twari kwihenze gatoya ariko ubu bimeze neza.
Tubamenyeshe ko abana biga mu mashuri mato mato barenga gato 900 aho bakiri mu mashuri mato mato 5 ariyo Rurinda, Isungu, Zawadi, Kaunga na Katunguru yose muri kanto y'indero ya Rusenda.
Turangize kino gisata c'indero mu ikambi y'impunzi na Kivale mu gihugu c'Ubuganda aho abanyeshuri bashika 8 bari munsi y'imyaka 25 baheruka kuronka ubufasha aribwo bourse d'études mu rurimi rw'Ifaransa ubaha uburenganzira bwo kuja kwiga mu gihugu ca Canada. Hakaba rero habanje gukoreshwa ikibazo n'ishirahamwe Window Trust Uganda isanzwe yitaho inyigisho mu bisata byose. Ikindi mwomenya nuko kuri abanyeshuri 8 baronse ubwo bufasha harimo babiri b'abarundi. Eve irako kuze abitwiganire ari mu ikambi y'impunzi ina Kivale mu gihugu c'Uganda.
Ishirahamwe Window Trust Canada ribicishije mu ishirahamwe Window Trust Uganda risanzwe ryitaho inyigisho ku mpunzi baratanze ubufasha ku banyeshuri 8 b'impunzi batoye ibibazo bakoreshejwe bibaho uburenganzira bwo kuja kwiga mu gihugu ca Canada. Murabo harimo abanyeshuri babiri b'impunzi z'abarundi ivyo bikaba bishitse mu gihe ivyerekeye inyigisho za kaminuza ku mpunzi bisanzwe ari nk'umuzi wibuye.
Nabyakiriye neza byangyoheye cyane kuko nitwara abantu benshi cyane baheganwa hari abasomali abaeritrea n'abandi n'abandi na urundi twari bakeye mu Rwanda shima Imana kuba ndi umwe mu batowe turabarundi babiri umukobwa n'umuhungu ihama cyo navuga nuko bogiye barabi shino saba.
Muraba ariko abashika 15 barafashijwe n'iryo shirahamwe Window Trust Uganda ariko icyo gitigiriye kabari gito urabye ababyifuza ingene bangana.
Iki gikorwa cyari cyatunganije mu Window Trust twacakiriye neza cyagikorwa cyiza kuko cyadufasha kubandanya twiga ariko rero turabye amakriteri bari bafashe amakriteri y'imyaka yaradufata cyane niyo yatumye benshi badashobora no kugira ayo mahirwe kubera urabona nk'umuntu aba yarahunze 2015 yageze secondaire yaratangwe na universite urumva imyaka itatu ari mu buhungiro imaze kurenga ariko by'ukuri cyari igikorwa cyiza ahubwo binashobotse woraba abantu bamwe bamwe babishoboye nkuko bari babikoze bakazohereza amahirwe abandi batashoboye kuyaronka bifatiye kuri iyo myaka bari bafatiyeko.
Ku byerekeye ubwo bufasha bwo kwiga muri Canada bwari bwagenewe abanyeshuri b'impunzi bahejeje amashuri yisumbuye bazi neza igifaransa cyangwa icyongereza batarenze imyaka 25. Umwe mu bagiriwe ibakwe akaba muri abo 8 aratwiganira umunezero afise.
Icyo nusaba nuko ababijejwe cyangwa abajeje izo sponsorship cyangwa scholarship ubu bufashanyo wogiye barabigira buri mwaka kugira n'abandi batashobye kuronka baronka ayo mahirwe ku yakuba mu buhungiro baje ku baje hanze baje ku nonosora amashuri yabo.
Reka n'abatashoboye kugira ayo mahigwe barashima ko bari babiyumviriye ariko bagategwa impungenge ko bisubiye kuba bamwe bazoba bamaze kurenza iyo myaka.
Nano dusozere kino kiganiro cyacu tuyage gishikirizwa n'ishiramwe Internews gifashijwe mu buryo bw'amafaranga n'ubumwe bw'Iburayi. Murakoze mwebwe mwese mwaduteze amatwi kuri micro mwari kubona Ofeli Baranshamaje nk'aba rero ndabifurije amahoro y'Imana naho ubutaha.